tugendera ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ndabashuje mwese banywanyi bacu, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ikaze mu makuru twabateguriye muri uyu mwanya. Dore ingingo z'ingenzi ziyagize. Mu Burundi, umutwe w'inyeshyamba Red Tabara wagabye igitero mu Gatumba.
Muri icyo gitero kigayi abana 200 barishwe bunyamaswa, bakaba bagwiriyemo abana 12, harimo 5 batari bwashikane imyaka 5.
Jerome Niyozimana, umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi, akaba n'umuvugizi wayo. Red Tabara yo irahakana ko yishe abasivili.
Abatozi bashize ubuzima n'abajejwe umutekano 9, harimo abasirikare n'umupolisi. Ibyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore, ibyo kandi nabyo tuzi, ibyo turabimenyesheje cyane.
Patrick Nahimana ni umuvugizi wa Red Tabara, umutwe w'inyeshyamba rero z'Abarundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihugu bigera kuri 15 birasaba abanyapolitiki gucubya umwuka mubi ukurikiye amatora. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Moise Katumbi avuga ko amatora y'umukuru w'igihugu akwiye guseswa vuba na bwangu. Itangazo yashyize ahagaragara, Katumbi avuga ko na Komisiyo y'igihugu y'amatora CENI igomba kwegura, kuko nayo ifite uruhare mu mugambi wo kwiba amajwi nk'uko abyivugira ubwe. Katumbi ni umwe mu batavuga rumwe na President Felix Tshisekedi wakomeye biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu. Itangazo rye rije risanga irindi ry'abandi bakandida 5 bishyize hamwe basaba ko amatora asubirwamo. Batangaza ko bazakoresha imyigaragambyo mu murwa mukuru Kinshasa kuwa gatatu. Barimo Dr. Denis Mukwege wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu 2018 na Martin Fayulu. Uyu munsi muri cyo ambasade z'ibihugu 13 ikinshasa zanditse itangazo rimwe zisaba abanyapolitiki n'abayoboke babo gucubya amahane. Zirimo Ubudage, Ubufaransa na Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yabisabye ku giti cyayo kuwa gatanu. CENI iragenda itangaza buhoro buhoro amajwi y'agateganyo. Irateganya ko izashyira ahabona yose hamwe byibura ku itariki ya 31 y'uku kwezi. Naho Isirayeli yaraye irasa ijoro ryose amajyaruguru y'intara ya Gaza kugera mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Yibanze cyane cyane ku mujyi wa Jabalia. Ministeri y'ubuzima ya Gaza igenzurwa n'umutwe wa Hamas ivuga ko abanyapalestina 166 bishwe muri aya masaha 24 ashize, bityo umubare w'abanyapalestina bamaze guhitanwa n'intambara ni 22,424. Ku ruhande rwayo, Isirayeli yo iratangaza ko abasirikare bayo 14 bapfiriye mu mirwano yo muri iyi wikendi. Abamaze gupfa bose hamwe ni 154 kuva intambara itangiye ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 gushize. Isirayeli ivuga ko iri hafi cyane kwigarurira amajyaruguru yose ya Gaza. Kuri telefone, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaganiriye kuri iyi ntambara na Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu. Mu itangazo yashyize ahagaragara Presidence ya Amerika Maison Blanche, isobanura ko President Biden yashimangiye cyane ko ari ngombwa rwose kurengera abasivili. Bunguranye kandi ibitekerezo no ku kibazo cy'ingwate Hamas yatwaye bunyago n'ukuntu babohorwa. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Murakurikira kandi aya makuru kuri w3@ radio yacu voa@.com, kuri Facebook, Instagram na YouTube na Twitter isigaye yitwa X. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, Leta irarega abo yise abaterabwoba ko bishe abaturage 20 bakomeretsa n'abandi 9. Umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara urwanya Leta y'u Burundi uremeza ko ari wo wagabye iki gitero cyabereye mu Gatumba. Inkuru y'umunyamakuru Desire Tungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira kwa gatandatu, ivugizo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi umasaha ya saa y'ijoro ingo icenda zaratewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Umunyamabanga wa Leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wa Leta Jérôme Niyonzima yamenyesheje Abarundi n'amakungu ko icyo gitero cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba atakindi urota atarwaye kura Abarundi. Yagiriye ko atangira ibitigiri by'abahaguye n'abahakomerekeye.
Muri icyo gitero kigayitse abantu 20 barishwe bunyamaswa, bakaba bagwiriyemo aba bakurikira: abana 12 harimo 5 batari bwashikane imyaka 5, abakenyezi 3 harimo 2 bari bibungenze, abagabo 5 bakuze harimo umwe mu bapolisi bari baje gutabara. Abantu 9 bakomerekeye muri ubwo bwicanyi butagira izina baranyarukanye kwa muganga, amagara yabo akaba atabangamiwe cyane.
Umuhari w'itabara urwanya Leta y'u Burundi uremanga ko ari wakoze icyo gitero cyabereye ahivugizo. Patrick Nahimana avugira uwo muhari wahisemo gufata ibigwanisho ngo ugondoze Leta y'u Burundi iganira batavuga rumwe, nk'uko yabimenyesheje Ijwi rya Amerika, ngo kubona babita umuhari w'iterabwoba ngo nta gitangaza kirimwo.
Uko Leta itwita, Leta n'umwansi duhanganye nawo atwita amazina atandukanye. Twita ngo abana b'igihugu, twita abicanyi, twita abantu b'iterabwoba. Ibyo nitwe bihagararaho cyane kuko Leta y'u Burundi ya CNDD-FDD igira imvugo nyinshi.
Umuvugizi wa Leta itabara amenyesha ko ibyo Leta y'u Burundi ibagiriza ko bateye abasivili ari kinyoma. Ati mu ntambara abasivili bashobora kuhagwa, ariko ngo umwasi wabo n'abasirikare n'abapolisi b'u Burundi bayoboka Leta ya CNDD-FDD. Amenyesha ko intambara yamaze isaha irenga itari kiragwanwa n'abasivili.
Twabwiye ko twafashe inkoho imwe mu bwoko bwa FM Kalashnikov, twafatana na kalashi zo bita AK 47 zibiri n'amasasu yandi n'ibindi bikoresho. Ibyo rero turi bana tuti byari biri mu banyagihugu. Ibyo si byo. Twebwe abo twagonye n'abari mu mutekano w'igihugu cy'u Burundi, abo tuzi basize ubuzima, n'abari mu mutekano 9 harimo abasirikare n'umupolisi. Ibyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore, ibyo twa ntabyo tuzi, ibyo turabibeshuje cyane. Kuko intambara zabaye zari intambara zikomeye, zarimo amasasu menshi n'amabombe, byoshika hakaba harimo abanyagihugu baba barasinzikariye birashoboka.
Muri kino gihe cy'impera y'umwaka, umuvugizi wa Leta y'u Burundi asaba Abarundi gufatana mu nda bakabungabunga umutekano, umwansi bakamugwaniriza hamwe.
Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibananya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikabisaba amakomite y'umutekano kurikanura kuruta, na cyane cyane muri kino gihe cy'iminsi mikuru isozera umwaka, mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibikorwa by'iterabwoba atakindi biba bigamije atari ugusubiza Abarundi mu marira.
Patrick Nahimana amenyesha ko ibitero bigiye kubandanya gushika Leta igondojwe ikemera ko baganira n'abo batavuga rumwe ku bibazo bihanze u Burundi byiganjemo ikumirwa ry'Abarundi batari mu mugambwe CNDD-FDD. Yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko abasirikare babo bahagaze neza mu birindiro byabo mu Burundi, kandi ko biteguye kwereka Leta ko atari umwari w'iterabwoba, ahubwo ko ari Abarundi bashaka ineza y'igihugu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, urakoze. Hagati aho tukiri mu Burundi, nyuma y'iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutangiye kuzenguruka mu makomine yose, rwashoje urugendo mu ijoro ryo kwa kabiri rishyira kuwa gatatu muri iki cyumweru. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Uno munsi ni Burundi bw'amahoro, Uburundi buharanira gato y'akazi na muntu.
Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe hariko harasoze urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku kibuga cyitiriwe Petero Nkurunziza mu ijoro ryo kuri uyu wa 19 Kigarama. Muri icyo kibuga kiri ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru wa Makamba i Gisenyi, abantu bari bakubise harazima. Abavuye mu zindi ntara n'abanyamakamba bari bambaye imyambaro yera. Ibyo birori byaranzwe n'intambo hamwe n'indirimbo z'abaririmbyi bakomeye bo mu Burundi, bikaba byagiye kurangira isaha zine z'ijoro. Hari haheze rero iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutanguye urugendo rwago rugira 17 mu makomine yose agize u Burundi. Urugendo rukaba rwatanguriye muri komine ya Muyinga itariki zine z'uku kwezi. Urumuri rw'amahoro nakajya ko guhuriza abantu mu bikorwa rusange by'iterambere, mbere intwara rumuri zigatangana n'imfashanyo zitandukanye muri ibyo bikorwa, cyane cyane mu nyubako z'amasomero, amavuriro, gutera ibiti n'ibindi n'ibindi bikogwa umwaka urumuri rw'amahoro rwazungurutse makomine yose agize Burundi uko ari 118 ibirori byahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu w'agateka ka muntu uhari wa mahoro no gusozera isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabakorerwa abakenyezi umushikiranganje mu byejejwe harimo agateka ka muntu mu ijambo giwe yamenyesheje kwa mahoro agateka ka muntu byifashe neza mu Burundi ariko ntawo shira gati mu ginyo no kubandanya bayavomera kujya ku ruyuzi kuko byashikirijwe na email de Sabushimike ajejwe ubushikiranganje bwo gufatana mu nda n'agateka ka muntu naye umukuru w'igihugu yamenyesheje ko mu Burundi amahoro n'agateka ka muntu bitakira gaseseshwa muri atubusi muri ca gihe indongozi arizo zahungabanya agateka kabo barongoye Evariste Ndayishimiye ati na ugihogu kugene yaremwe
duhimbaje umunsi ata murundi numwe agihora uwundi murundi amuhora ubwoko amuhora intara canya amuhora n'igitsina canya amuhora ukwemera kwiwe canye amuhora ingene imana yamuremye duhirwe duhishije igihugu cacu n'igihugu kuva kera narindi cari igihugu c'abantu banywanye abantu bubahiriza agateka kazi na muntu
umukuru w'igihugu c'u Burundi yaranasabye intwararumuri gushikana ubutumwa bw'ishiramwe mpuzamakungu ONU
aho bukera muri ko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi b'ishiramwe mpuzamakungu ONU Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera uno munsi ni Burundi bw'amahoro Burundi buharanira agateka kazi na muntu mbere nino muri iyo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefoni kugira ngo uwogira ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika
kubijanye na yambona kazoza ko mu mwaka w'2040 Burundi kizoba ari igihugu cifashe umukuru w'igihugu yasabye kwicivugo kigira giti mu runani rw'abarundi tugende tugana Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 coshigwa mu ngiro n'abantu bose amasengesho atavuyemwo kandi kushaka gutera imbere yotangurira ku bito bito
mutangure ibikorwa by'iterambere umwe wese abwire umubyeyi wiwe uti mpaka koko ntunga canye mpimene ntunga canye mpinka ntunga canye mu rukwavu ntunga mugabo ntituze dusange ugwaruka mu Burundi rutaratangura uwo muvuduko w'iterambere iterambere rihera kuri utwo duto duto nyene narababwiye yuko inkoko ivyari nka ababitanguye barabibonye none ubundi ko ndababwira nti nimuhere ku gakwavu ababitanguye ubu basigaye bafise amamiliyoni
abanyamakamba baganiriye n'ijwi ry'Amerika baremeza ko mu ntara babayemwo amahoro ahari Manirakiza Jean Claude
yego arasasagaye kweri kuko ubirabiye nkaha ntatuvuye ku kibuga nta muntu turumva ngo barafashe cyangwa ngo bararashe biraboneka yuko amahoro yameze neza atangorane n'imwe
mugenzi we hafashe Imana Aimable ijwi ry'Amerika ryaramubajije riti mbega ubona bishoboka ku Burundi kizoba igihugu cifashe mu mwaka w'2040 na wati
yego kubwanje birashoboka kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu rya mbere yarahimirije ko kira muntu wese naho yoba adafise ntayo kumatungura kwabo kandi abantu benshi umugambi barawitabiriye barawukora kandi umugambi ni mwiza niyo mpamvu n'icyo gihe bizokunda
ariko rero amashirahamwe atandukanye si kwabibona Faustin Ndikumana arongoye Parsem abona ko igihe mu Burundi batazoba barashiraho ubushikiranganje butegura imigambi ya leta iryo hangiro rizogorana gushikako
tugasaba kandi yuko ministeri ya planification ko yosubiraho nyimba ryo manima ministeri yeri yubatangira ikizoba dusabye kumugaragara yuko ministeri ya planification muri Burundi igaruka ikureho amaproje yaduka atizwe neza ubwo dusubiye inyuma kibuka amaproje y'amaraza ngo sharwa zero byo guteza amavoka byo kugira iki za najest ibintu mwabiza bitwara amahera yo murengera mu gihugu ugacuruye ngo nibisaza
hoba kandi gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu leta ntizirasaba amadeni kandi hataboneka icayo madeni ya mariya barundi kandi hari byegeranyo byerekana ko amahera ava mu matagisi n'amakori yiyongereye ariko ibintu bikaguma bisubira inyuma leta kandi niyo bandanya ifasha amakoperative kandi umwimbu wayo utaboneka
ni gute hashura kumuhava nguwaruhu gufasha ma kooperative kumuya fashia fashia tikiza kwa likarabizu mwimu hafi nyalidi minongi chenda kumaka umuya kinari karabia hafi nyalidi amajana tatu nguwa kuyo siugasi ya ma kooperative isumu ya bivje yosu ushikiranganji gugu tungani ushikiranganji gugu tungani nubule miri ya lidi minongi tanu mwimu tungani kwa tunani yego tukwa abu zimuwa sanga usunga bivje hafi chakavili unu kufuwa kumahera nguwa bivje mwina kutu tabula na ibali wasu ya
Ndikumana Foste asaba leta ko yo uburyo bukwiye sentare idejo gukurikirana abagibi biturire abasesagura n'abanyonora amatungo ya leta kandi bagahanwa Gabriel Rufyiri na wati kamwana wa mama gahere kandi ubero gw'ivyu Burundi bushora mu mahanga byongerezwe
Ibice birenga 100% by'amasoko ya leta yose nuko biri muri budget ya leta ahabwa abantu batarenga 10 mu gihugu cy'u Burundi murabona mwese ngaho baratunze bisunza leta icyo dushora mu mahanga bingana na 200% no kuvuga 80% ibyo turudera mu mahanga ntibironka amafaranga akwiye avuye mu cyo twe tukubaza gushora mu mahanga
leta yokora kugira ngo ubutunzi buduge kurusha kandi ni deni igihugu gisaba rigabanuke Gabriel Rufyiri
ituga cy'ubutunzi cyo Burundi aho rigeze munsi ya 20% todo croissance économique et à 2% uno munsi u Burundi bufite deni rirenga amamiliyari 2400 ico ni kibazo bikomeye cyane ku iduga ry'ubutunzi
ezindi nzitizi zishobora gutuma ihangiro ry'uko u Burundi bwo bari igihugu cifashe mu mwaka w'2040 Gabriel Rufyiri avuga ko ari ubukene bw'igitoro bwama bwibonekeza ibwirirana ry'abantu riri ku murindi munini ubukene bw'akazi kubahejeje amashuri geze ku rugero rwa 65% kudashobora gucukura ubutunzi kama n'ubukene bw'umuyaga nkuba mu bijyanye n'agateka ka muntu naho icegeranyo cishira hamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu IDHB mu cegeranyo cyayo cyo mu kwezi guheze ryarashize ku mugaragaro ko hakira abantu bafungwa kuko badahuje ibyiyumviro n'umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bafungwa abaheze igihano cyabo ariko bakagumizwa mu mvuto
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda abakristo b'isi yose baritegura umunsi mukuru wa Noheli ejo kuwa mbere banywanyi bacu tubifurije ko uzababera mwiza kandi uzababera uw'ibyishimo maze rero dushimire cyane mu izina ry'ijwi rya Amerika mwe mwese batumirwa mwadufashije mu biganiro byacu muri uyu mwaka wose mwitanze mutizigama muduha umwanya wanyu ku buntu murakarama abanyamakuru b'ijwi rya Amerika namwe mwese mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uganda Tanzania banywanyi b'ijwi rya Amerika mu Burundi mudufasha kubona amakuru yaho mwe mwese Noheli nziza Banywanyi bacu kandi ejo kuri Noheli ikiganiro muri Isanga tuzagiharira kwifurizanya Noheli nziza ku banyu n'abakunzi banyu kwa kabiri nabwo mugenzi wacu Diane Nini nazwe azatumira abana muri studio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ako karirimbo murumva kaganisha kuri Noheli ariko rero nyine Noheli za bakuwa mbere murabizi kwa kabiri bukeye bwaho Diane Ninazwa zaba ari hano muri studio kudukorera ikiganiro muri Isanga Diane wiriwe
wiriwe toma na uzo buri ngaha kudukorera ikindi kwa mbere
iyo tuzaganira mbese tuzaho umwanya abanywanyi b'ijwi rya Amerika kwa mbere mu kiganiro muri Isanga cyose cy'isaha guhera saa kumi muzaze rero muri benshi hanyuma mwifurize abo mukunda Noheli nziza noneho kuwa kabiri uzababwira iki
kwa kabiri nanje Thomas nzokwakira ngaha muri studio z'ijwi rya Amerika abana batatu bazaba bari mu rugero ruri hagati y'imyaka 8 na 12 Noheli baravuga ko ari umunsi w'abana kera niko bavugana n'ubu abana barawihimbaza cyane abana rero batatu baba mu icungararo Washington DC bazodufasha kwakira abandi bana barijya nino ku isi buraya muri Amerika mu Rwanda mu Burundi hose hatandukanye uri umuvyeyi rero ushaka ko umwana wawe agira uruhara muri ico kiganiro ijwi rya Amerika gishimiye kubashikiriza kubana twandikire nimero zawe za telefone zo duha umwana wawe tuyaga uti muturungikira gute izo nimero ziturungikire kuri radio yacu @gmail.com canke kuri WhatsApp yacu guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri icenda kabiri ubusa kabiri rimwe ubusa ubusa
abo bana bazaba ari abarundi
abarundi abanyarwanda vuga ikirundi n'ikinyarwanda uwo bizokwanga mu kirundi n'ikinyarwanda ashobora kutubwisha mu cyongereza mu giswahili no mu gifaransa tukabihindura mu kirundi ikibira
ariko rero nanone kubera ko bazaba ari abana ababyeyi babo bazabaherekeza nubwo batazavuga
bazaba babaherekeje tuzoririmba tuzotasha mbese azwa ikiganiro izana kwizana
cyane hariya bareba
baturaho
nuko nuko njye murakoze cyane Mwache mpura dizbi ya Amerika vijiri Washington DC mchiruni niji nyarwanda. Tujeze kuri wa mganya wichi gani ro combo taxi.
Combo taxi.
Combo taxi.
Combo taxi.
Mujiebu tega batuki combo taxi. Taxi yo mkarele kiri ya gabigari.
Mugomba mumbilize combo taxi. Taxi yo mkarele kiri ya gabinini.
Munenda kusikiliza combo taxi. Taxi ya Grand Lac.
Ubinzara irakwemeje neza ko abanyabugo batagushakira ina ubwenge buragarutse
ibyo bintu mwishizemo ngo abantu barabanka
cyari ari insinzi narwo
keza nimutusubire
ariko rero wa mugane n'udakunda urukwabo rwose agemera ko ruzi kwirukanka cyatuvugishije ko rwose abanyarwanda baze guteka nibo ba Never, fifty no son. No, could it go to get him? Is that him? Morama Kamegusa.
Chari Kigani, your combo taxi, Igikino Mutaburi, one of the benevolence, your grand lac.
Combo taxi, you will not have to know which you will wear a Sakumi and Makumiazum over.
When your radio, what the America.
Shuti turi kumwe ahaniho aya makuru ahumurije ndabashimiye cyane rwose kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi Noheli nziza murakarama
Uba mugisho isumba jose azaguma mugicucu kihoraho ndabwiruiteka urubuhungiro ni Home chinjira, zakomeza mijire, kugineza imbabazi zawe. Hallelujah, amizina je, mutima wanje rimba. Azakundi chiza amoya ye kandi uzajyungira mu mababa ye umurava we ningabo n'icyuma cy'ingira kuko ari wowe ubugingiro Why is this too much faith? Oh, to know, look on that tree. She's a fool's a hope. Not a boat, she's a jelly, a madaway. That's all Oh, my God, I'm going to go to the